ivyo rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi bize bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira byo bagotugana ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyo hava ni vyiza cane ko ingingo yarayifashwe twayakiye neza cane abarundi bayakiye neza nkuko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwiza atunga ry'amahanga bashobora kuzino atantambamye hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ivyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ivyo bihugu hamwe n'u Burundi. Nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi yuko ivy'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bijyanye n'ubutunzi ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi Burundi hama kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu ubugira gatatu birya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu Gifaransa transfert de technologie hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubako z'iterambere nk'ibibuga by'indege ibipfuko amabarabara y'indara n'ibindi kugira ngo tugere dutere imbere tuve mu bizo bya politike n'ibyo byo kujyana hagati y'Abarundi cyangwa kujyana hagati y'ubundi n'andi makungu. Ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushyira imbere ineza y'abenegihugu.